Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo tubagezaho buri munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 9 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2015. Ikaze kuri radio yanyu. Uwo muri kumwe na Eugenia Mukankusi
na Alphonse Ndayikengurukiye hano ni Washington DC. Mwiriwe neza Eugenie, namwe mwese muri kumwe radukurikira. Ni saha imwe n'igice ihigari no mu Rwanda, ihigari mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Bagira tumubwire tuti nyakubahwa Eugenio ndi kaminuza y'u Burundi tuzufata ugwibagi kandi uru rugamba wazize ntituzoruhemukira nitwaruhemukira tuzuba tuguhemukira gende tubere mu ngoro umukama niwe mwungere udusabe twe dusigaye ku isi kandi usabire kaminuza.
Uyu ni umwe mu bantu bari baherekeje umurambo wa Eugenio Niyindiko, umunyeshuri wo muri kaminuza wiciwe mu myigaragambyo akaba yarashyinguwe ejo kwa kabiri. Iyi nkuru na uyu munsi kwa kabiri nimugoroba, iyi nkuru turaza kurigarukaho mu kanya hamwe n'izindi twabateguriye nti mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Tubagezeho noneho hamakuru havugwa muri uyu mwanya. Alphonse
urakoze Jenny. Inyuma ya yanama y'ibihugu rutura byo ku isi byitwa G7 yabereye mu gihugu cy'Ubudage, ibyo bihugu byaramenyesheje ko biteye umutima uhagaze n'imishamirano iriko iraboneka mu bihugu bisangiye inyanza ya China Sea, bisaba mbere yuko ibihugu vyegwa n'ico kibazo byo kwisunga amategeko mpuzamakungu atunganya ivy'amazi. Ibyo bihugu rutura byavuze ko kizira kikazirizwa gukoresha inguvu canke guturubika no gutera ubwoba canke ngo hagire gishasha kiyakorerwa. Ibyo bihugu byariko biragaya umugambi w'Ubushinwa wo kubaka muri ayo mazinga ya Spatri, kandi hari ibindi bihugu nka Philippine, Vietnam, Malaysia na Brunei bisanzwe biyitirira. Ubushinwa bwaciye bumenyesha kwivyo ibyo bihugu biriko biravuga bitagira ishingiro. Ministre w'imigenderanire w'Ubushinwa ati ibyo bihugu vya G7 ntibizi neza aho kuri.
Ndijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku byerekeye Afrika, Sudan y'Epfo yongeye guhurira ku meza y'ibiganiro, abashyikirana bahuriye muri Ethiopia bagerageza gukemura ubushyamirane bumaze umwaka n'igice bwaciyemo igihugu ibice. Abashyikirana barasangirira ku meza basigaje ukwezi kumwe gusa ngo babe bashyizeho guverinoma isangiye ubutegetsi ishyigikiwe n'isi yose. Intumwa za guverinoma ya Sudani niza batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abahoze ari imfungwa bongeye guhurira mu nama kugira ngo bashakire igisubizo ibibazo byatangiye ubuhashize umwaka n'igice hagati ya Perezida Salva Kiir n'uwahoze ari Vice Perezida Riek Machar. Byitezwe ko Sudani y'Epfo izabashyizeho guverinoma y'ubumwe y'inzibacyuho mbere y'itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 gutaha ku munsi w'isabukuru y'imyaka 4 ishize icyo gihugu kibonye ubwigenge. Cyakora ukwezi kumwe gusa gusigaye ntibirasobanuka niba iyo tariki ntarengwa izaba yabashije kubahirizwa. Ibiganiro biheruka byarangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu nta kibashije kumvikanwaho, kandi ibiri kuri gahunda y'ibyigwa ubu bigomba kubanza kunonosorwa.
Nayo rwa ruganda rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita NASA rwaye rusubiye kunanirwa mu mugambi wo gukoresha umutaka wahora ufasha mu gukorera ibigenda juru kuri Chang'eri Mars. Abahinga muri urwo ruganda bamesheje ko uwo mutaka wacitse ubunywenywe bakigerageza kuwugurira mu kirere. Bati twasanze hakenewe umutaka ukomeye gusumba kugira ngo uzohore ukorora ibintu biremereye kandi bigenda binyaruka cyane.
Tusubire noneho muri Afrika. Urukiko rw'igihugu cya Misiri rwahanishije abantu 11 igihano cy'urupfu kuri uyu wa kabiri mu bifitanye isano n'umukwabu wa mwaka w'ibihumbi 2012 wabereye kuri stade y'umukino w'umupira w'amaguru mu mujyi wa Port Said. Ni mu majyaruguru y'igihugu ahaguye abantu bagera kuri 74 hagakomerekera abandi babarirwa mu 100. Umucamanza yasomye urubanza rwakurikiranywe kuri televiziyo y'igihugu cya Misiri. Abaregwa bateze amatwi bafungiye mu tumba twabo mu gice cy'inyuma cy'urukiko. Urugomo rukabije mu mupira w'amaguru rwatangiye match irangiye hagati y'ikipe Al Ahly y'i Cairo n'ikipe ya Al Masry, ubwo abafana babo biroshye mu kibuga bagasakirana n'abafana b'ikipe yari yabasuye iwabo. imiryango n'inshuti zabo bose baguye muri urwo rugomo bari bategereje hanze y'urukiko. Bamwe barakariye polisi yari iri mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho ubushyamirane bwabiriye. Bamwe bumva abashinzwe umutekano barashoboraga kurinda urwo rugomo kandi ngo bagombye kubibazwa. Urukiko rwanakatiye abandi bantu ejo kwa kabiri rubahanisha igifungo cy'imyaka igera kuri 15 abandi 20 bagirwa bere. Ibyo bihano bishobora kujuririrwa.
Uno munsi abirebariyo muri McKinney aho ni muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihaye amabarabara basaba ku mupolisi Eric Casbolt yirukurwa mu kazi. Uwo mupolisi yahavuye hagarikwa bamwagiriza ko yatumbereje ingoho yiwe kubana b'imiyabaga babirabure amasanabu kama yamwerekanye aryamitse umwe muri bo muri iyo miyabaga abari muri iyo myiyerekano bakavuga ko harimo mbere n'imvo z'urukoba. Uwo mupolisi wavuga ko yaragiye gutabara abari ko bidogera urwamo rwari ko rubera hari ubwogero. Ibyo byashitse ku munsi wa gatandatu ku birometero 50 mubona ku bwisagara cha Dallas.
Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Murashobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na kuri Facebook kuri adresi ya radio yacu no kuri wezi tatu radio yacu voa@com.
Tubageze hano noneho amakuru twabateguriye yo mu karere k'ibiyaga bigari. Alphonse tunyarukire mu Burundi.
Mu Burundi Theogene Niyindiko uwo n'umunyeshuri muri kaminuza yarasiwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Niyo ndiko rero yapfuye ejo kumusaga abanyeshuri b'ibumbo muri kaminuza batanguye ihiganiro cindwi yose kizoza kirabera imbere y'ubuserukizi bwa Amerika. Iyo ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Ni misengero yitiriwe umweranda Yosef mu Ngagara ahererejwe inkuka ya misa yo guherekeza umuhisi Theogene Niyondiko yarasiwe ku musaga kwa gatanu w'indwi yaheze mu gihe ariko yamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu.
None mukama turagusabye kubandanye uremesha umuryango abagenzi biwe eka nabo bari basangiye urugamba rwo guharanira ukuri. Turabigusabye mukama.
Inkuka ya misi heze abari baherekeje Theogene bahavuye bagira urugendo rubavana ku isengero bafise ivyandiko twashobora gusoma kwa majambo nka turasa maraso aguma seseka ntiturabaja turiyamirije ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu. Bongera baririmba bati
ingoma n'utuyobore bategetsu bayobore
ingoma n'utuyobore.
Abari muri ugo rugendo umubabaro wari wose
kwa Mungu ni guhamba kwa gatandatu ni guhamba ubuho twatandukiriye n'imizi hagati mu ndwi abantu bamabahambwe bishwe n'abantu bajije kubakingira nakababara.
Bageza hitwa kuri Sesinga igipolisi cavuye kibiruka inyuma gishaka kubatangira mu kubabuza kubandanya urugendo bariko bagira bagendera inyuma y'umuduga warimo nyakwigendera.
Abapolisi bariko batangira tubegereye bacha baturasa
uko babiruka inyuma niko baduza ibiganza baririmba indirimbo z'Imana gucyo babona kubandanya. Bageze kuri Kotebu umwe mu bisongereza by'igipolisi c'u Burundi yatanze itegeko yuko ariko baherekeza Theogene Niyondiko barenga ijana bo kuri imiduga y'amakwaster bari baje banizaniye. Ivyo bikaba bitashimishije abegwa niyo ngingo kuko bari bafise aho bari bibwiye gushika.
Bagomba gushika kuri Shanike muri rompe tugenda n'amaguru mu rugendo kugira twerekane umubabara dufise. Murabona yuko badoha gisagara kenga kuri kotebo
kumanda hashingwe Théogène abatanguje urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu bavuze ko ari bitera soni kubona abari babwirije gukingira umunyagihugu ari we bamurasa
uyu Théogène ntabuye yarafise ari karabatera ariko bamurasa mu mugongo urusoro rufyukana mu mutima aba bantu bariko barapfa mw'ubu buryo aya marasa ari karameneka mw'ubu buryo azobazwa bagomoye zijyanga buguzishira hajya kumusaba ijya ntatemwa mubona muhagaze ko benshi urya yari kimuga kandi nawe bamurasha ibigirankana kwagira ngo dusabe aya maraso y'abarundi ari karameneka mw'ubu buryo ahagarare ubu dutegerezwa guhaguruka tukiyamiriza ubu bubisha abariko baratugirira ibi bintu tugiye no kubitwarira mureme uru rugamba tuzorutsinda
Abanyeshure bahora bigana no muhisi Théogène kuri kaminuza y'u Burundi ngo ntibarota basubira mu ishure ico mugenzi wabo azize kitaratorerwa inyishu
kwagira tumubwire tuti nyakubahwa Théogène iyo ndi kaminuza y'u Burundi tuzofata kwibagi kandi uru rugamba wazize ntituzoruhemukira nitwaruhemukira tuzoba tuguhemukira gende tubere mu ngoro umukama niwe mwungere udusabe twe dusigaye ku isi kandi usabire kaminuza ico kintu ari kurarondera imana zikitronse
Zaza mwisunge
akaba ashengeye yarageze mu mwaka wa kane yari umuntu w'ishyaka akunda abandi akunda ibikorwa cyane akaba yanakunda inkino cyane cyane akaba mbere yahora akina umupira w'amaguru muri Inter FC
Théogène Niyondiko ashengeye ibukama afise imyaka 29 abanyeshure batubuhungira imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba batangaje ko batanguye kuri uno wa kabiri ikigandaro c'indwi yose kizoza kirabera imbere y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva igihe c'isaha 2 kugera igihe c'isaha 8 z'umuhingamo I Bujumbura Diane Ninahadwe ku bw'ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Diane Nahazwe utugejeho iyo nkuru turacyari mu Burundi imwe mu miryango y'abanyarwanda bavukiye I Bujumbura ubu barimo guhungira mu Rwanda bafite ingorane zo kumenya ahatuye imiryango yabo kugira ngo ibakire umwe mbategarugori bari bahunganye n'imiryango yabwiye ijwi rya Amerika mbere yo kwambuka umupaka hanyuze mu Kirundo ko yafashe icyemezo cyo kujya mu nkambi y'impunzi igihe atamenya aho imiryango ye iri kuko ngo yumva bayivuga Ni nkuru twateguriye na mugenzi wacu Jean Bosco ndakengurukiye.
Imiryango iriko irahunga muri no minsi iva mu makartie y'I Bujumbura akunze kuberamwo imyerekano. Muri iyo miryango harimo ni y'abanyarwanda bavukiye mu Burundi. Uwo mukenyezi aturuka muri quartier Buterere avuga ko ataye aromoka kubera ubwicanyi butagira izina buriko burahakorerwa ntibunamenyekane.
Tuvuye mu Buterere tugiye mu Rwanda kandi turahunze. Imyerekano ntirahera n'ubu bariyerekana kandi n'abantu barapfa barabakura mu nzu bakabica abandi bagahigwa buhongwe. Murumva nicyo kitumye je nemeye kuhava ndahunga arakubita umuryango bakugurura bakabasanga marabo bica bakabica akarorero nko mu Buterere baraherutse kwica umuntu bamwishe mu nzu barabo muri dirisha batera igerenade mu nzu akandi karorero barahitiye gutera umupapa umwe batazira kukeza mutima baramuteye baramurasa magerenade ikintu cy'isaha nzima batanguye saa yine na nusu bahejeje saa sita n'iminota hejuru ariko yarabuze gitabara urumva uwo nawe imana yarasayidira iyo adasayidira aba yarapfuye
uwo mukenyezi yarahunganye n'abana batatu n'umutamakazi w'imyaka 80 avuga ko abanza kuja kurondera inshuti ziwe yumva ko zoba zituye I Butare byanse naho wagafata inzira yo kuja mu ikambi impunzi mu gihugu ciwe
tugiye mu nkambi twicaremo
n'inshuti mwa mufisi bakire hari
sindabizi yuko tuyishikira kukubera igihe ni kinini imyaka 40 turamaze imyaka hafi 60 akarorero cyewe navukiyeyo nkurirayo aha ndagiye gusa kubwo kuvuga ati numva yuko hari imiryango mu Rwanda mbanza kucayo nina ubura ncambana nya mu nkambi ninabona uburyo bunshikanaye
Kubera uburyo buke bafise ngo babanza kugurisha utwabo bafise ku mahera y'intica ntikize kugira ngo bashobore kuriha urugendo kanatsinda ngo bisize mu nzu basigara barabisahura
bemera kugurisha utwo fise
ngo bagurisha ni nk'ibiki
kaba gahuzu kaba utuntu two mu nzu yaba iparasera nuko nyine ariko baguhara umwe nyine kuko no yaguha kugira ko nawe bitazohava bimworohera haraho azahunga akarusiga abasuma bakiba
abantu basize nzuzuga ubu baratanga ibintu byo kuyiba
eh barabomora bakiba bagakura ibirimo none basanze inzu yugaye barabomora n'imijyango babishoboye bakayikura
Inzira ya hafi buciyemo bahunga batazimbwe n'urugendo mu buryo buke bwiwe kugira ashike ibutare ngo hari ku mupaka wo mu ntara ya Cibitoke aho naho kwarengana ngo ni imana mpa
mbonera kure zisubiza abantu inyuma aha kuri uyu mupaka wa Cibitoke nta utambuka kandi n'umuntu w'umusore azikwa ari karahigwa kubera cyagihije bavuze bakubise kudeta uwafurashe wese akagira ubwo bagahunga bakamugabiriza yuko agomba ko bagomba kumwica agahunga baramugarura kandi umusore bafashe ntagaruka muhira bacha ba uyobeguye akamangani uwo bakuye mu nzu wewe hoho uranabibona ko uranabyumva ko bamukuye mu nzu cyangwa bakamwicira mu nzu
ku mupaka wa Gasenyi Kirundo naho habandanya guca abahunga haraboneka kandi ni modokari z'indundi ziva mu Rwanda zitari nke ntibemera kwemanga ko bahunga kuko bagendera ku mpapuro z'inzira usanga n'impamvu z'urugendo zitandukanye no guhunga ubajije bukebuka ariko hari abavuga ko bavuye kuraba imiryango yabo na cane cane abasavye amashuri y'abana ba mu Rwanda abahungutse ariko ubamenyeshwa nuko imodoka irimo umuryango wikwiye n'amavarizi menshi kandi manini mu kayira k'Ikirundi gacamo abagenda n'amaguru n'amakinga atavyangombwa uruja n'uruza rwaragaze kuvaho abategetsi b'intara ya Kirundo bongereje ingufu zo guhagarika ibiharage bijabuka mu Rwanda aba bakora ku kayira bavuga ko abahaca bari abanyakirundo bitwa ko bahungutse ngo ariko baje gusarura imyaka y'ibiharage nabo ngo bakaba bakubita babangura mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turagushimiye Bosco kuri iyo nkuru heje kudushikiriza amasasu menshi yumvikanye kuri uno munsi wa kabiri muri komine ya Cibitoki muri kati ya Mutakura vyavuye kumbonera kure yari kirimuka nkuko amakuru ava mu gipolisi yabitumenyesheje muri iyo komine bifadikanije na Ngagara bagize imyiyerekano yabereye aho nyene muri komine Ngagara ni nkuru ya Desire Hatunga Imana
Ayo masasu mwumva ni kumutakura muri komine ya Cibitoke akaba yatangwe kuvuga kuvisa ho 8 gushika isa 10:30 igihe twahava intandaro ya vyose yari imbonera kure yari kwishaka kwimuka hanyuma abanyagihugu bagashaka guturira ibintu vyiwe igipolisi gisidukana niyonka bararasa amasasu menshi cyane gushika ho kumutakura ubuzima busa n'ubuhagaze abanyagihugu baho kumutakura bakamenyesha yuko iyo mbonera kure yari yimutse igihe imyerekano yatangura itariki 27 z'ukwezi kwa kane kuva iyo tariki akaba atari bwasubire kuhagaruka abanyagihugu rero babanye biwe batumenyeshije yuko ngo biboneka yuko koko imbonera kure zikorana n'igipolisi uravye ukuntu abasidukanye niyo nka harimo mbere n'intwazangabo zitari nke
uyo twabonye ko rayelma imbonera kure zikorana n'igipolisi kuko nta kuntu umuntu umwe anelema umwe aza kwimugwa n'imodoka z'igipolisi umuyoro kandi bakoresheje amasasu bakoresheje igwanisho byica ubu twibadutereye abana marakimojene mu ngo bacishaje urukumpango atamuntu n'umwe mu rupanga ari karabatera amabuye kare bahora bazitera mu barabara bariko baterana amabuye n'abantu mugabo bateye mu mpango z'abantu jiwe nakaruriro nihako abana banje nk'ubu bari mu gitanda mugabo byabasanze mu gitanda ico nico kibabaje kumva imodoka za leta z'igipolisi zikora kuza kwimura umuntu zikamwimurana n'amasasu ziriko zirarasa abanyagihugu atana kimwe bazira
amakuru dukora mu gipolisi amenyesha yuko uwo muntu yari mbonera kure koko kuko no mu nzu yiwe harimwo n'amakaratasi amuranga n'amadarapo y'umugambwe SNDD FDD
ayo ayo
Izo ndirimbo nazo niza abanyengagara n'abanyacibitoke mu gihe bari bavuye guherekeza waragiye gufubwa yitavye Imana arashwe n'umupolisi baciye bihereza amabarabara ya Ngagara bagenda bararirimba umwe mu bari muri iyo myerekano akabatumenyesheje yuko intumbero bihaye badashobora kwiva ko Petero Nkurunziza adasokoye akareka gusubira kwitoza
tuzobandanya makarti yose tuyihaye kugira manifestation tuzobandanya na nakimo kidutesha nawo baturasa nawo itavi umwe umakafa babiri tuzobana manifestation kushikaho asokorora rujya rupapuro rwiye yatanze kwa twazi manda
ntabwo bakombona amasosiali menshi
ntabwo banukuri Yaba tufise ubwoba kumva kubaho baturasi abantu bagafa ni twari kugiza kubandanye twari tumaze kureka ariko ubu nabwo batufise nokuvuga aya masasi kwanza amazi kutumereje ni umutima amazi kukomera umutima amazi kukomera kabisa
twamenyesha yuko abo mu Ngagara baciye baherekeza abanyacibitoke babageza ku ibarabara rya Kanyoni babona gusubira inyuma. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko mubyumvise, dukunyarukira noneho mu Rwanda. Pasteur Jean Uwinkindi amaze kubwira urukiko rukuru ko ashinganishije dosiye ye, atifuza ko yagera mu maboko y'abunganizi hamwe n'urugaga rw'abavoka, avuga ko atabashaka. Iki cyemezo rero hagifashe nyuma yaho urukiko rukuru rwanze ibyifuzo yari yarugejejeho yanga abamwunganira. Iki cyemezo Uwinkindi yahise abwira urukiko ko akijuririye ndetse yanga no gusinya umwanzuro w'urukiko. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Asimutakaboye.
Ubwo yagezwagaho umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru ku byifuzo byari byatanzwe na Pasteur Uwinkindi birimo kwanga abavoka yahawe n'urugaga basimbura abo yahoranye bikuye mu rubanza rwe ku mpamvu zo kutumvikana ku mafaranga bahabwa na Minisiteri y'Ubutabera, Pasteur Uwinkindi yerekanye ko atishimiye icyemezo cy'urukiko cyashimangiraga ko abo bavoka yahawe n'urugaga aribo bazamwunganira, ko ndetse bahawe amezi atatu ngo be bamaze gutegura urubanza neza. Pasteur Uwinkindi yahise avuga ko ashinganishije dosiye ye ko itagomba kuzagira mu maboko y'abo bavoka, atawemye kuvuga ko adashaka ko ndetse bazanywe n'ubushinjacyaha ngo bazakomeze kumushinja. Urukiko kandi rwananze icyifuzo cya Pasteur Uwinkindi cyasabaga urukiko rukuru guhagarika urubanza rwe ngo abanze ategereze icyemezo kizava mu rukiko rwa Arusha, aho yasabye urwo rukiko ko rwakwimura urubanza rwe rugasubizwa Arusha kuko yavugaga ko mu Rwanda atazabona ubutabera. Urukiko ruvuga ko nta tegeko na rimwe Uwinkindi ashingiraho asaba ko urubanza rwe rwaba ruhagaze. Pasteur Uwinkindi wangiwe ibyo yari yasabye urukiko byose, yahise abwira urukiko ko ajuriye ndetse yanga gusinya ku nyandiko z'urukiko ikibazo cy'imishahara cy'abavoka baburana mu manza zoherejwe mu Rwanda zikuwe mu bindi bihugu gikomeje kudindiza izi manza, aho abavoka bagenda bikura mu manza bavuga ko batabashije kwemeranya na Minisiteri y'Ubutabera ku mushahara bagomba kujya bahabwa. Iki kibazo kiri mu rubanza rwa Uwinkindi ni nacyo kiri ubu mu rubanza rwa Munyagishari Yohani, nawe ubu ugaragara mu rukiko adafite abamwunganira nyuma yaho abatangiye urubanza rwe baruvuyemo bavuga ko Minisiteri y'Ubutabera yemera kujya bishyura amafaranga miliyoni 15 kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye, nyamara abo bavoka babiri bo bifuza guhabwa miliyoni 1 kuri buri wese kugeza igihe urubanza ruzarangirira. Urukiko rukuru naho rwafashe umwanzuro w'uko inzego zibishinzwe zafasha Munyagishari kubona abandi bavoka bakwemera guhembwa amafaranga atangwa na Minisiteri y'Ubutabera, kuko mu rugaga rw'abavoka hagaragara bakwemera guhembwa ayo mafaranga. Iki cyemezo cy'urukiko nacyo nticyashimishije Munyagishari wari mu rukiko, maze ahita avuga ko akijuririye kuko atifuza abandi bavoka bashya ngo kuko abo yahoranye ari bagifitiye icyizere kugeza ubu. Yahise abwira urukiko ko nawe iki cyemezo akijuririye. Imishahara isabwa n'abavoka bunganira abazamwe mu Rwanda bakuye mu bihugu bari barahungiyemo imaze gutinza cyane izi manza, kuko mu manza z'abakurikiranywe ibyaha bya Jenoside bazamwe mu Rwanda urubanza rumwe rwabandura Sharire ni urwo nyine rwarangijwe ku rwego rwa mbere. Izindi zose zigenda zisubikwa, abavoka bazitangiye bavuga ko bazivuyemo ko Minisiteri y'Ubutabera itabashije kubaha amafaranga bifuza. Minisiteri y'Ubutabera yo yemera gutanga amafaranga agera kuri miliyoni 15 kuri buri rubanza rwoherejwe mu Rwanda ruvanwa mu bihugu byo hanze kuva rutangiye kugeza rurangiye. abavoka bo bagashaka asumbyeho. Urukiko rwakomeje gusaba abaregwa banga abavoka bahabwa ko noneho bakwizanira babo bashaka, ariko ibi bikadindizwa n'uko abaregwa bose bavuga ko ari abakene badafite ubushobozi bwo kwishyurira abavoka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice, twongeye amakuru isaa 12, isaa moya n'isaa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isaa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Murabandanya kutwumviriza kumviriza radio yacu programme Ijwi rya Amerika, tubashikiriza kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isa imwe n'igice.
Shote turi kumwe ibiganiro twabateguriye muri uyu mugoroba turi hafi kubisoza, ariko twabwira muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse,
hirya no hino ku isi ngo vya bihugu rutura vya G7 vyasabye Ubushinwa n'ibindi bihugu vyerwa na n'imishamirano iri muri ya nyanza bita China Sea yuko cane cane byo kwisunga amategeko mpuza makungu agenga ivyamazi.
Sudani yepfo yongeye guhurira ku meza y'ibiganiro abashyikirana bahuriye muri Ethiopia bagerageza gukemura ubushyamirane bumaze umwaka n'igice bwaciyemo igihugu mibice. Abashyikirana bakaba basigaranye ukwezi kumwe gusa ngo babe bashyizeho guverinoma isangiye ubutegetsi ishyikiwe n'isi yose.
Naho rwa ruganda rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitanaza ngo rwari rusubiye kunanirwa n'umugambi warwo wo gukoresha umutaka uwo urufasha gukorera ibigenda juru kuri cha kinyenyeri Mars.
Urukiko rw'igihugu cya Misiri rwahanishije abantu 11 igihano cy'urupfu kuri uyu wa kabiri mu bifitanye isano n'umukwabu wo mu mwaka 2012 wabereye kuri stade y'umukino w'umupira w'amaguru mu mujyi wa Port Said ni mu majyaruguru y'igihugu. Ahaguye icyo gihe abantu 74 hagakomerekera abandi babarirwa mu magana. Umucamanza yasomye urubanza rwakurikiranywe kuri televiziyo y'igihugu cya Misiri, abaregwa bateze amatwi bafungiye mu twumba twabo mu gice cy'inyuma cy'urukiko. Urugomo rero rukaba urugomo rukabije mu mupira w'amaguru rwatangiye muri match irangiye hagati y'ikipe Al Ahli y'i Cairo n'ikipe Al Masri yari yabasuye. Ubwo abafana baho biroshye mu kibuga bagasakirana n'abafana b'ikipe yari yabasuye iwabo.
Nayo ino munsi naho ngo abirabore bo muri McKinney aho no muri Texas na ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bihaye amabarabara basaba ku mupolisi Eric Casbolt yo kugwa mu kazi. Njuti rero muriko muradukirikira aha n'Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye bikaba biriko birarangira.
Birimo birarangira ariko twibutse ko bashobora kudukurikira nyine ku Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda nibimenyerewe ni FM 88 n'ibice 3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3. Tubashimire mwese rero kuba mwateze amatwi, tuzongere guhura ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo nkuko bisanzwe isa 11 n'igice. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Mugire ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.